Karere inzira yo kucambuca ruhwa ku rubibe u Rwanda n'u Burundi bihana muri ako gace uno munsi yazindutse idakora neza inyuma y'ikibazo cadutse ejo abajeje umutekano b'u Burundi bashatse kuhashira ibyuma bikorana n'itumatumanako bishobora kubafasha kumenya no kubona ibibera kuri urwo rubibe harimo na za kamera zifata amasanamu ku nyubakwa abasuzuma uruja n'uruza ku rubibe bose ku mpande z'ibyo bihugu basangiye ico gikorwa rero ngo carabandanije abajeje umutekano ku mpande zompi babanje guharira hari n'abavuga yuko baba barashize mu mashi ariko umuvugizi w'igipolisi ku ruhande rw'u Burundi pia nkurikiye avuga ko ari ukwanguha
nibaza ko harimo izo guhuguza habaye kutumvikana gatoyi hanyuma ariko mu nyuma ibikorwa byahejeje birabandanya aho hari ejo uno munsi mu gitondo niho habyutse abapolisi bo kuri iruhande rw'u Rwanda baje ariko ntibaza bashaka gukora mu masaha y'igitondo nka za saa tatu saa yine wabona basa n'abariko baratora utuntu twabo umenga bagomba kuhava ariko bagumye ngaho ariko ntibabaye bagikora ngo batunganirize abanyagihugu ku ruhande rw'u Burundi batunganirizwa ariko abahariya ntibariko barakora
none ibyo ntibyatumye haba ingorane zo kurengana kumbura uruja n'iruza ntirukomeze
abahaca harafata ingingo yo kubabwira ko baba baracaka mu gatumu mu kurindira ko bumvikana bagatora umuti nk'uko bumvikanye hariya ku mupaka wa Gasenyi
ni ukuvuga rero abantu bashaka kujabuka hakujya mu Rwanda baca muri Congo bakazunguruka bakabona gushika
ariko ibyo nta mwanya bizomara kuko mu Gasenyi byagenze nk'uko ariko ntibyamaze umwanya twavuga ko ari ukutabona kumwe ibintu no kutabyumva kana cyo gusana y'ubundi nini gikogo washaka kibafasha bose kuko ayo makuru aje bakayaronka nabonye bashaka kuyakoresha ku mpande zose urumba
n'ubwa mbere bibaye ngaho ku mupaka wo kuruhwa gukoresha ibyo byuma nka benivu
ubwo buryo bw'iwacu bo ntabwo bakoresha ariko nabonye n'abasubuye bakahanahana amakuru n'abahari bacishije kuri internet ariko atari ubwo buryo bw'iwacu bw'ibyo bifata amasanamu y'abiko biraba nta wuzi ko ari cyo cyoba cyatumvikana ariko bibaza ko ari ibintu bitoya
ariko nabo bakenera ibyuma mu kugira ngo bakoresha iyo internet ntibiri kuri ibyo biro
barafite ibyuma byabo biko bakoresha kandi bagahana amakuru nawe Kigali atangora nicyo gituma natwe tubivize by'iwacu tukubwira duhana amakuru ni Bujumbura ahubwo bitangaje kubona bogira iyo nyifata
cyo mwebwe mwoba mwibaza ko banse n'izo kamera canke kuko urumva uburyo bwa internet bwari busanzwe bukoreshwa
aho bagiye kumera nk'abatumvikanira ni igihe bagomba kuza gushyiraho ibyo byuma bifata amasanamu ayo makamera kuri iyo nzu ku ruhande rw'u Rwanda kuko niho
none mu bisanzwe muri rusange ku mipaka muhana n'u Rwanda ubu mukorana gute mubona bimeze gute
muri rusange ku mipaka duhana n'u Rwanda ibintu bimeze neza nk'uko byahora kiretse ko nk'uko mubizi hariho ingingo ibuza ko ibifungurwa mbumbarugo bijabuka bituma rero ibifungurwa bya mbumbarugo byahora bidahariya bitakigenda kandi byatumye n'uruja n'uruza ruza rukagabanuka ariko abantu n'ibintu mu modoka zito zito birabandanya bigenda kuri kwamya atangorane nimwe
kuri uyu mupaka wo kuruhwa turibuka yuko higeze kuba n'akabazo abantu babiri b'abarundi bakahapfira muba mwarashoboye kuvugana n'uruhande rwo hakujya kugira ngo mumenye ibyabinge na byagenze mwotubwira aho ibintu bigeze
amatohoza yakozwe mbere ubuntu kugira ko yakorewe n'umugwego ibihugu bihuriyemwo bita CIRGL hariho abahinga bagendeye intara c'ibitoke hajya vyabereye twibaza ko no mu Rwanda baheze bakaja bakaye kugira ngo bakoreshe igihugu co gutohoza amara baje gutohoza baheze bagagira icegeranyo hagishije aho batereza aho bishikiza sino ngaho gusa ariko urabizi ko n'ejo ubundi mu kiyaga Gweru ko naho nyene bigeze kurasiraho umurundi ubundi bakanyuruka urazi ndiko na hali ya kuri sabane kwa naho nyine bigeze kuza bakaja kwitaya gatozi bakabomora inzu y'umurundi urumva n'utuntu tuzaturaba twose rero ababigeze bakaba badukurikiranira hafi bibaye ngombwa baheze bakore iby'amateka barekugira
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye twavugana